Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alisa Kimana.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe kaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri genekezo ya 18 ndamukiza umwaka w'2023 naye kabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Inteko z'Abarundi mu rwego rwa tumi bari mu gihugu cya Somalia bagiye kugabanywa mu mwaka w'2024 bitegekanijwe ko atamusirikare mva makungu azoba akiri muri ico gihugu. Nayo mu kuvuga ko Abarundi badakenye bifatwa nk'agashinyaguro bizashikirizwa n'abanyagihugu bavuganye na radio Inzamba, turaza kubibashikiriza muri ano makuru. Abayobozi 57 y'amashuri y'indero yo mu Kayanza barakuwe mu mabanga yabo muri bino bice bibiri by'umwaka byashikirijwe kuri uwa mbere na Remicisha hayo buramatari w'iyo ntara mu nama yagiranye n'abarongoye ubuzi. Mukanya inkuru imwe mwukwayo kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba hamwiriwe, duhere ano makuru kuri ino nkuru ivunaguye. Colonele Alfred Museremu yarahagaritswe ku buyobozi bwo kurongora igisata cy'iperereza hari kuri uyu wa mbere. Amakuru dukura muri bamwe mu bakozi b'iperereza yemeza ko ejo ariho yahamagawe mu buyobozi bw'iperereza ku rwego rw'igihugu imbere yo kurekurwa. Ayo makuru nyene yemeza ko ibikoresho byiwe by'akazi babifashe harimwo imashini, bakaba boba banahaye itegeko Museremu ryo kutongera guhonyoza ikirenge mu biro by'iperereza. Ubu akaba acungeshejwe ijisho. Inteko z'Abarundi mu rwego atmi mu gihugu cya Somalia bagiye kugabanywa igitigiri c'4% kugeza mu kwezi kwa gatandatu. Kurubuga bimwe mu birindiro bikaba biriko birasubizwa, bitekanijwe ko atamusirikare n'umwe mva makungu azoba kiri muri Somalia mu mpera z'umwaka w'2024. Inkuru twateguriwe na Bonfils Niyongere.
Abasirikare b'Abarundi bahawe itegeko ribagabisha ko kugera ku itariki ya 30 kwezi kwa Ruheshi uyu mwaka wabagabanijwe abashika 400. Igabanywa ry'abasirikare rikaba riri mu ntumbero yo kubahiriza ingingo ya 26/2008 yo mwaka w'2022 ishinga urwego atimisi rusubira umwaka uheze urwego amisoma. Abasirikare babwiye ko bategerezwa gutahuka imbere y'itariki 30 z'ukwezi kwa Ruheshi. Mu butumwa bwahawe abasirikare b'u Burundi n'abarongoye atimisi bababwiye ko bategezwa kwitegura mu birindiro bimwe bimwe bahora ko bigahabwa inteko za Somalia ibindi bigafutwa.
Kuko utawa nsumo yese na zoe shigana nusi mifambo ye yose na matashe yose ya fuyi. Kuko okasini ya tangula izo ya roka na mwana limu kwa gata ndatu hati yomaya mtu shangula vye kogwa
bitekanijwe kandi ko hazosubira kugabanywa abandi basirikare mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka. Ingingo ishinga atimisi gatekanya ko mu mpera z'umwaka w'2024 uza atamusirikare n'umwe mva makungu azoba kiri mu gihugu cya Somalia. Ibikorwa by'inteko za atimisi na misome bikaba byinjiriza leta y'u Burundi n'ibihangange mu butegetsi no mu gisirikare nk'uko amakuru atangwa n'abasirikare bivuga. Ariko abasirikare b'Abarundi bakama bidoga ko bahembwa nabi kandi amafaranga yabo ntaboneke ku gihe. Ubu aho bigeze bakaba hari n'abamara umwaka mu butumwa batarigira bahembwa na rimwe. Mu myaka irenga 15 bamaze mu butumwa mu gihugu cya Somalia bahatakarije abasirikare benshi, igihugu bakavuga ko atakinini cahungukiye kuko mu iyo myaka atabikoresho biha igisirikare cy'u Burundi junja ku rwego mpuzamakungu nk'uko biri mu bindi bihugu bari kumwe mu butumwa bw'amahoro igihugu cy'u Burundi yaraguze igihugu cyo Burundi akaba cyo gifise abasirikare benshi inyuma igihugu cyo Buganda ku nteko z'abasirikare barenga 15,000 igihugu cyo Burundi kikaba gifise abarenga 4,000
Mumfisi niyongere arakenuye naye nawe babwiye mu ntango zano makuru imvugo y'umukuru w'igihugu avuga ko abarundi badakenye ifatwa nk'imvugo y'agashinyaguro abanyagihugu bavuganye na radio Inzamba bavuga ko bisigaye bigoye nuko bo bivuga kuko ibiciro byaduze ku rugero rudasanzwe umviriza abanyagihugu
cyane yavuga twebwe tuyakira kuko dufite igiti mu gisere kuko nibyo bakumvikana ingene abarundi ubu dufite atwara ubusa kandi yemerereye hariho amarota amwe amwe twahebye kuko bitagishobora ko murafungwa na gatatu ku munsi usara ku mutanga umuntu ahita amarota ataha mu cyangwa akoresha ajya kongera mu rira rero ku bwayo uko tudakenye icyo kimwe kenge na 5,000 icyo kimwe yandika icyo kimwe 5,800 nukuri apfuma ahere ku mvuga zari izo mvuga kuko zazikomereka cyane mbese aziteye ibyatsi
abarundi bashobora kwibaza none mu gihe umukuru w'igihugu ariko uravuga ubu mugabo ukagenda ku isoko ukabona ibi ukuntu ibifungurwa byaduze ku rugero by'ukuri bidasiguritse
yata yuko arabira iwe kuko wewe afise ibyuzi bikabiruzuye kakoze kwimugurira zimwe ashakora ko abarundi bakenye yashaka kubibona azogendera igwa ku rugo arabe umutsinde bupfuzi wa muryango
nayo mu mugambwe MS debo bati umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kwifatira mu gahanga abanyagihugu arongoye mu kubita ibigugu ibyo bishikirizwa na Epitas Nshimirimana avugira umugambwe MSD kubwiwe abategetsi b'u Burundi ngo bakwiye kwiyegereza aho barongoye kugira ngo batorere hamwe umuti w'ingorane zihanze igihugu ni mu mwumvirizi
ibi bintu tugize iminsi tubona byahindutse ingendo ku bategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umukuru w'inama nshingamateka n'abandi bategetsi yo gukinda abarundi no kubatyoza aho hamwe bavuga ko abarundi ngo badashonje ahandi naho bakabita ibigugu n'ayandi majambo ateye isoni n'ingendo twebwe tubona ko garagaza ubwibone n'ububi abo bategetsi bafise bwo kubona barivye amatora abarundi bakabihorera bakaba bariko barabiba amafaranga yabo birirwa baratanga mu makori naho nyene bakihorera bakaba bomorera amazu yabo bakihorera bakababuza imirimo itandukanye mu gihugu bakihorera aho biboneka ko muri kino gihe abarundi batari bake babohewa amaboko imugongo nabo bategetse nyene ivyo navyo nyene bakabona baravyihanganira ngaha nagira mbwira umukuru w'igihugu kwiyabonye yihaye ubutegetsi abarundi tukihorera ntibisigura ko turi bigugu ntiyihende umukuru w'igihugu iyabonye bariko bariba itunga ry'igihugu bafatanije n'umukenyezi n'abana biwe akabona abarundi turahoze subugugu na gatoya izuretse ko bitesha agaciro abarundi n'igihugu abarundi barazi ingene berekana ko atari bigugu rero Evariste Ndayishimiye narindi abarundi bazobimwereka ko atari bigugu
nkuko yirirwa arabibita nkuko kandi banavyeretse n'abandi muri kahise
mbega umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko umunyagihugu w'imishiha ngo adakeneye amadolari yiyumvira ko uwo murundi ayobewe ko amadolari ari yakoreshwa mu kurangura igitoro ifumbire n'ibindi bintu byankenegwa hanze y'u Burundi none umukuru w'igihugu yoba atabona ko byabaye umuzi w'ibuye mu gihugu
Inzamba amakuru twabateguriye arabandanya abayobozi b'amashuri 57 yo mu ntara y'Indero ya Kayanza nibo bakombowe mu mabanga yabo muri bino bice bibiri bya mbere by'umwaka w'ishuri bamwe bakaba bazize ko badashoboye imirimo bashinzwe n'ubundi ube gito nko gukoresha nabi ubutunzi bw'amashuri n'ibindi ibyo buramatari w'intara ya Kayanza remicisha hayo akaba yabishikirije kuri uno wa mbere muri komine Gatara mu nama yagiranye n'abarongoye ubuzi butandukanye mu ntara n'inkuru ya Re Majesté Barenga
mumvo nyamukuru zashikijwe na buramata w'intara ya Kayanza zatumye abayobozi basubizwa harimo kuba hari abayobozi atakazi bari bashoye abandi nabo amashuri bari barongoye yaronka ibibanza bibi mu bibazo bya leta abandi nabo bakabazize unyonyezi n'ugushurashuza aho bajejwe kurera buramata w'intara ya Kayanza remicisha hayo akavuga ko hari nabakombwe kubera kugarariza itegeko ry'umushikiranganji w'indero ryasaba ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere bategezwa kuba arahaye impapuro z'umutsinda abanyeshuri bose bahejeje amashure buramatari mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bihanze igisata cy'indero yasabye abayobozi b'indero makomine kuza baragirana inama iminsi yose kuwa gatanu n'abayobozi b'amashure kugira ngo banahane ibyiyumviro abayobozi b'amashure nabo basabwe kugirana amanama n'abigisha iminsi yose kwa gatandatu hanyuma w'ukwezi amakuru avangaho mu Kayanza akabanza yavuga ko hariho n'abandi bayobozi bashobora gukurwa umwanya n'umwanya ni mu gihe hariho rusasuma ruriko rurakorwa rw'abanyeshure mu ntumbero yo kumenya igitigiri by'ukuri by'abanyeshuri bari muri iyo ntara ibyo bikaba byaturutse ku bayobozi batanga ibitigiri by'umurengera kugira baronswe amafaranga menshi ikindi nuko hari itegeko ryo kuzosubiriza abayobozi batize kaminuza bagasubizwa n'abafite impamyabushobozi yo muri kaminuza
ane majeste barenga arakenuye naye mu gusozera no makuru tubabwire ino nkuru leta y'u Burundi isaba ubushikiranganji bw'ikigega ca leta kwisunga imigambi igihugu cashize imbere mu gutunganya amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ibyo bikaba byasabwe mu nama nshikiranganji idasanzwe yabaye kuri uyu wa mbere uheze igihe abashikiranganji bariko bariga ibijanye n'amafaranga leta izokoresha bishikirizwa na Prosper Ntagwamiye umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta ijwi ryiwe tukaba turikesha radio Isanganiro
amashirahamwe yose leta ifisemwo umutahe be n'ingene uwo mutahe ungana vyoboneka muri iyo nteguro amahera y'inyungu ku mitahe leta ifise mu mashirahamwe yose ategerezwa kwerekanwa neza nk'ayinjira mu kigega ca leta uburyo bukoreshwa n'ibisata vyegamiye leta canke ibikoresha imitahe leta yabihaye butegerezwa kuboneka mu mahera leta itegekanya gukoresha ubutunzi bw'igihugu bwose bwaboneka kuko n'umutahe w'igihugu haciye hashigwaho umugwi w'abahinga mu vy'ubutunzi nzi wotunganyo nteguro wisunze izo ntumbero hategekanijwe uburyo butari buke muri integuro aha twovuga imishahara be no gushira mu ngiro umugambi wo kugabanya ubusumba sumbane mu mishahara y'abakozi ba leta umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi kuronsa ifumbire abarimyi ku buryo butavuna gusanura ikibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye kongera uburyo umugambi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ujanye no gutanga karusho hisu unzwe by'umuvuzi yaranguye ukubesha abasirikare n'abapolisi kugurira igipolisi amakamyo n'ibikoresho byo gutuma tumana kw'amakuru umugambi wo guteza imbere urwaruka no kugwiza akazi gushigikira umugambi w'iterambere y'amakoperative yo ku mitumba kubaka ikigo gipima kikongera kikavura kanseri hamwe no kugurira ibikoresho abajeje umutekano no kwivuna abansi inama shikiranganye imaze kwihweza iyo nteguro yasubiwemo yarayemeje icishikiriza ibi bikurikira uburyo bwategekanijwe mu bisata bimwe bimwe bwo kongerezwa kuko habaye kwihenda mu guharura ibindi navyo vyibagiwe bigategekanirizwa uburyo navyo ni nk'ibi bikurikira imishahara yo mu gisirikare n'igipolisi hisunzwe amategeko mashasha abagenga n'umugambi wo gukura ubusumbasumbane mu mishahara umugambi wo guteza imbere urwaruka no kugwiza akazi ukugabura kugaburira abanyororo kugaburira abanyeshuri ba mu ndaro abo mushikiranganje bw'indero n'ubw'amagara y'abantu no kugurira imodokari amashuri amwamwe gusanura ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye kugurira imodokari zitatu radio televiziyo y'igihugu intererano ya leta mu gutanga umuzibukiro kwazocishwa amatara mu ntara ya Kirundo na Muyinga uburyo bwo gukora ku migwi y'abahinga ishigwaho n'iteko ry'umushikiranganji wa mbere kuduza amahera tozwa mu bikorwa bimwe bimwe hakoreshejwe telefone ngendanwa urugero rw'amahera ategekanijwe kwinjira avuye mu bitabo by'inzira bisanzwe ikarata CPGL canke murekarengane oduzwa
ino ngaha duciye dusozerera ano makuru dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza ariza k'Imana akaba yeje nayabashikirije naho ubutaha.